iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2019 kuri micro rikome nanje Fide Niyonga.
Ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 n'ukwa kabiri kwa gatatu nta na rimwe dufise munsi y'abantu 40 bishwe enda mu ayo madina nibanye ku muntu n'umwe akihari.
Uyo ni Pierre Kavembo nimpa ayebo ishyirahamwe APRODH riharanira gatega k'ikiremwa muntu mu Burundi. Tubafitiye n'ayandi makuru ku rubanza rw'abanywanyi b'umugambwe FDU Inkingi mu Rwanda hamwe n'abayobozi ba za kaminuza zigenga mu Burundi basaba leta gushira ku rugero rumwe amashuri makuru yose mu gihugu. Reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aris Bigirimana. Waramutse Aris, tubwire amakuru dufitiye.
Urakoze Fidel Niyongabo, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afrika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yagenye umuhanuzi adasanzwe Nicolas Haysom gufasha mu twigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu biganiro byo kumvikanisha muri Sudani aho igisirikare cyakuye ku butegetsi Perezida Omar al-Bashir mu ndwi iheze. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yashikirije ryo kuwa kabiri ko uwo muhanuzi azofashanya n'ubumwe bwa Afrika mu bikorwa byo kumvikanisha leta mfatakibanza y'i Khartoum hamwe n'imirwi yabo muri sosiyete sivile muri ico gihugu. Akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa Afrika ntikararungitse ubutumwa bukomeye bunegura kwigarurira ubutegetsi kw'abasirikare muri Sudani, bakaba basaba guha ubutegetsi leta mfata kibanza irongowe n'abasivile mu minsi 15 mu gihe batobikora Sudani ngo yoca ihagarikwa mu bikorwa by'uwo muryango byose gushika ibwirizwa shingiro rya Sudani ryubahirijwe. Perezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari mu rugendo mu buseruko bw'igihugu hasinzikajwe n'imihari itwaje ibirwanisho. Ejo kuwa kabiri yari mu gisagara cya Beni ahishwa abantu majana kuva mu 2014 muri ubwicanyi leta ya Kongo yegeka ku murwi w'abarwanyi b'abaganda bahurikiye mu muhari ADF. Intara ya Kivu kandi irimwo abarwanyi b'umuhari w'abanyarwanda ba FDLR bahamaze imyaka 25. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kugarukana amahoro, umutekano hamwe n'ubutegetsi bwa leta. Perezida Tshisekedi kandi yageze i Beni avuye i Goma ni Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Abantu bashika kuri babiri barishwe ryo kuwa kabiri n'ibisasu bya rokete bitari bike byatewe mu bice bimwe bimwe ku murwa mukuru Tripoli nk'uko byashikirijwe n'abajejwe gutabara muri ico gihugu. Abandi bantu bane ngo barakomeretse kandi ibyo bitigiri biracari by'imfata kibanza nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata gitabara muri Libya Osama Ali. Nta murwi uremanga ko ari wo wateye ibyo bisasu. Abanyagihugu bashika 174 nibo bamaze kwicwa, abandi 758 barakomereka harimwo n'abasivile kuvaho igisirikare kirongowe na Haftar gitanguje ibitero mu kwezi kwa kane tariki ya kane nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ribivuga. Ikigo cya ONU nacyo kijejwe imfashanyo OCHA cyaharuye ko abantu barenga 18,000 bataye ingo zabo kuva izo ntambara zaduka. Umukobwa wa Perezida wa Leta Zunze za Amerika akaba n'umuhanuzi mu biro bya Perezida Ivanka Trump ariko yerekeza muri Cote d'Ivoire aho ari kabandanya urugendo rw'iminsi ine rutumbereye kongereza ukwiteza imbere mu by'ubutunzi ku bakenyezi mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika. Ivanka Trump yatanguriye urwo rugendo muri ako karere ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ku munsi w'Imana, aho yatangaje umugambi wa Leta ya Amerika uzotwara amamiliyoni y'amadolari wo gufasha abakenyezi bikorera utwabo. Ntibiramenyekana nimba ivyo Perezida wa Amerika yigeze kunegura avuga kuri Afrika n'abimukira b'Abanyafrika ko bishobora gukurikirana urwo rugendo rw'umukobwa wiwe kuri uwo mugabane wa Afrika. Abanyayindonesia bari mu matora kuri wa gatatu abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'usanzwe ari ku butegetsi Jokowi Widodo hamwe n'uwahoze ari umusirikare General Prabowo Subianto abanyagihugu bashika ku miliyoni 193 bagiye guhitamwo uzorongora ico gihugu ca mbere ku isi kirimwo abayisilamu benshi bagiye gutora kandi n'abashinga mateka komisiyo y'amatora yitezwe ko izotanga ibiharuro vya nyuma mu kwezi kwa gatanu kuza. Leta ya Leta Zunze za Amerika ikaba yitezwe kuri wa gatatu gutangaza ibindi bihano kuri Venezuela, Cuba na Nicaragua mu twigoro two kurwanya leta za gisosialiste kuri uwo mugabane wa Amerika. Imbere y'ijambo ryitezwe gushikirizwa kuri wa gatatu i Miami muri leta ya Florida, umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu gihugu cya Amerika John Bolton avuga ko inzira zose zishoboka kuri Venezuela kandi ko leta ya Maduro isa n'iriko irasezererwa. Muri utwo twigoro two kuremera Maduro, abategetsi ba Amerika bariko kandi barananiza igihugu cya Cuba. Haruhande y'ivyo, leta ya Amerika iratangaza kuri wa gatatu kwigiye kwemera ko imanza zugururwa muri Amerika ku nshuro ya mbere ku mashirahamwe y'abanyamahanga mu gihugu cya Cuba akoresha amatungo y'abanyamerika yatwawe na leta yari irongowe na Fidel Castro mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu.
Urakoze Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho abanywanyi b'umugambwe FDU Inkingi babandanya kwiregura muri sentare nkuru ishami ry'i Nyanza mu ntara yo mu bumanuko bw'igihugu. Barahakana ivyaha bagirizwa vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Eric Bagire Ubusa yakurikiye urwo rubanza.
Umukuru mubaregwa wisobanuye ku byaha baburana uyu munsi ni bwana Théophile Ntirutwa wari ukuriye ishyaka FDU Inkingi mu mujyi wa Kigali. Mu myiregurire ye nawe yahakanye ibyaha byose ubushinjacyaha bumurega. Yavuze ko yashimuswe n'inzego z'umutekano mu ntangiriro z'ukwa cyenda 2017 zimumarana iminsi 18 ataramenyeshwa ibyo aregwa. Aravuga ko azira kuba mu ishyaka FDU Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, ibagasanga bitagombye kuba icyaha kuko amategeko y'u Rwanda ntabakumira kuba mu ishyaka ashaka. Ubushinjacyaha bumurega ko ari mu bagize uruhare mu guhuza Abanyarwanda b'imbere mu gihugu n'imitwe y'iterabwoba irimo FDLR irwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibarabihakana kavuga ko abamurega bagombye kuba bagaragaza abo yahuje n'iyo mitwe. Aregwa kandi kwitabira amanama bacururagamo imigambi mibisha yo kugira nabo ubutegetsi buriho bayita ibimina byo kwiteza imbere. Ntirutwavuze ko mu buzima bw'atigeze agira ikimina na kimwe yabayemo kandi ko nta n'inama ubushinjacyaha bugaragaza ko yazigiyemo. Yavuze ko ishyaka ryabo ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi bitandukanye no kuburwanya. Undi wireguye ni bwana Vena abayisenga bivuga ko yari akuriye ishyaka FDU Inkingi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kimwe n'abandi, uyu nawe wafashe umwanya munini yakunze kugaruka ku buryo yatawe muri yombi. Avuga ko hagati mu kwezi kwa cyenda 2017 yafashwe n'abantu batatu bitwaje intwaro nto zo mu bwoko bwa masotera ari mu karere ka Rubavu. Abayisenga yabwiye urukiko ko aregwa ibyaha yita ibinyoma bishingiye ku kuba ari mu ishyaka FDU Inkingi. Avuga ko agitabwa muri yombi yashatse kuzuyaza maze bamufatiraho imbunda abona kwinjira mu modoka. Asobanura ko bahise bamupfuka ibitambaro mu maso nyuma yo kumuzirikisha amapingu ku maboko n'amaguru bakamujyana mu nzu y'imbohe y'igikondo mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Gacinya. Avuga ko yahakubitiwe bikabije bimuviramo kujya ava amaraso mu mazuru. Nyuma ngo bamuhatiye gushyira imikono ku nyandiko atabagazaho zandikiwe akabyanga bakamufatiraho imbunda. Abayisenga avuga ko yangaga kuzisinya bakamuhitishamo kubaho cyangwa gupfa nka bamwe muri bagenzi be ngo bishwe. Aho inkoni zimurembereje ngo yabasabye kwandika ibyo bifuza bakazajya bashyiriraho imikono. Asa n'ugaragaza ko inyandiko mvugo y'ikirego kimurega ari incurano yagaragarije umucamanza ko umutwe wayo ugira uti inyandiko mvugo yibazwa ry'uregwa Théophile Ntirutwa. Akavuga kuretse kumutwerera umwirondoro w'uwo bareganwa batafatiwe hamwe batanabarijwe hamwe. Kubo yabajijweho barimo bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere w'ishyaka ko baziranye, avuga ko bahuzwaga n'ibikorwa by'ishyaka gusa aho gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Nabahakana inama ashinjwa ko yaba yarazitabiriye zicura umugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho. Ni inama ubushinjacyaha buvuga ko zaberaga i Kigali na Muhanga, mu gihe abayisenga we avuga ko nta na hamwe yagaragaye. Anahakana inkunga iyo ari yo yose yaba yarateye abajyaga mu mitwe y'iterabwoba. Uwavuga ko ikimuraje ishinga ari ugusaba ubutegetsi buriho gufungura urubuga rwa politiki ku batavuga rumwe nabwo no kureka imiryango itari ya leta igakora mu bwisanzure. Arafata ibirego byose akabikubira mu cyo yita kurema ibisinde bakabakorera. Umucamanza yabajije uregwa impamvu yemereye ibirego mu bushinjacyaha maze avuga ko yabyemeye kuko nta yandi mahitamo yarasigaranye uretse gukiza amagara ye gusa. Naho bwana Ernest Nkiko arabura natahi wabo mu rugo kuko yari kuwe by'agateganyo nyuma yo gusanga ko nta mpamvu zikomeye zo kumugumisha mu munyururu. Uyu wageze imbere y'umucamanza yambaye ibisanzwe yahakanye ibyaha aregwa byose. Yavuze ko yahatiwe n'inzego z'umutekano gushinja bamwe mu barwanashyaka ba FD inkingi. Ubushinjacyaha bumufata nk'ikiraro cy'abambutsi Kongo mu mitwe ya gisirikare kuko ngo yakoraga kuri station ya essence ya Bugarama muri Cyangugu. Avuga ko no ku matariki bivuga ko hari abambukiye Rusizi yaratatangira kuhakora. Maitre Gatera Gashabana wunganira abaregwa 9 yabwiye urukiko ko uburyo bafashwe bagafungwamo bunyuranije n'amategeko. Aravuga ko hari nubwo yakunze kujya kubasura inzego z'umutekano zikabamwima. Barimo abo Maitre Gashabana avuga ko inyandiko mvugo zabo bazikoraga mu bugenzacyaha badahagarariwe nyamara bazibakoreshaga batirengagije ko bihabanye n'amategeko. Yibukije ko hari umugenzacyaha yasabye gukurikiranwa umucamanza wa mbere arabyanga agasanga ibyo bavuze mu bihe nk'ibyo bitagombye guhabwa agaciro. Kugeza ubu haraburana 10 muri 11 kuko vice president wa mbere wa FD inkingi bwana Boniface Twagirimana kuva mu mpera za 2018 ntibizwe irengero rye. Iburanisha leta haryimure ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane. Aha bagira ubusajwe rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Burundi imvura yaguye igihe gito ivanzemwo n'imiyaga ifise ingufu nyinshi yarasenye igisenge cha stade y'inkino ya Academie Message Ngozi mu gisagara cha Ngozi. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yashoboye kuvugana na Elise Niyubahwe umuvugizi w'iyo Academie Message Ngozi.
Aho muri komine Mwumbana hano hari hare hejuru doroshe yuko umuyaga ushobora kuhashika n'ingoga kandi ku nguvu nyinshi kuko nta bintu byinshi butangira. Rero nibyo stade urukundo yahenutse ariko ntiyahenutse yose kandi ntihahenutse ibihome, hahenutse ibisakaye bijya byo hejuru. Ni ukuvuga ko hari amabati asakaye hejuru n'ibyuma biyafashe na zimwe mu nkingi ziri imbere ahari intebe muri stade zahenutse. Rero cyabonetse nuko ku gitango stade urukundo irimo twovuga ibice bitatu. Hariho igice kimwe kiriko ubwugamo tuvuge A na B na C n'ubwugamo bw'iteka bijya bita VIP. Rero icyo gice akaba n'ikindi gihande kiriko ubundi bwugamo butatu n'igihande rero binjiramo kimwe amazu y'ibiro n'izindi nyubakwa. Rero ugiye kuraba ahantu hababaye cyane hakinzikaye nahari ubwugamo ce hari ubwugamo ce n'ubwugamo b n'agace gatoyi k'ubwugamo bw'iteka bujya bita VIP. Kuri icyo gihame twavuga ko ubwugamo a akaco bwabaye. Rero byasenyutse amabati arava ko n'ibyuma biravana ko birakorokera hasi kumbure ni bisabwa yuko basubiramwo gushasha.
No kuvuga rero ko ubu ngubu kwimeze nta buryo bwa aribwo bwose bushobora kuba buriho bwo kuba yakoreshwa. Ndashaka kuvuga nta mikino ishobora kuhabera.
Oya, ushika ubu urabye ukuntu ibintu bimeze kuko hari byabomotse bimera bigomba kuza amajya hagati bigomba kwegereza ikibuga hajya bita pice cyangwa peruze n'ibyaguye inyuma. Rero ubu bwa vuba nk'ejo cyangwa hirya y'ejo nta rukino rwohabera kuko n'ibyo bindi byuma bya Sky bihagaze nabyo bishobora kuba byanyiganyije bikaba byaba bidakomeye nabyo naho bitaguye birashobora kuba atanga ubwo byaba bigifise. Ni ukuvuga ko bisaba yuko abahinga babanza kuraba ukuntu hageze kuyisana cyangwa kuyisanura bo bigenza kugira ngo ntihabe basanura aho nyine havamutse bibazaho niho honyine bateza kubanza kuraba izindi nkingi zasigaye nimba zigikomeye cyangwa nazo bazobanza kuzibomora kugira ngo batangure gushasha. Ubu rero ku busanzwe nko mu mpera z'ino ndwi nta rukino na rumwe rwohabereye kiretse ubw'ubugenzi rwa Misagengo na Musongati rwari rwateguwe ariko kuri bya nkino z'amanota cyangwa iki gikombe cy'umukuru w'igihugu nta rukino na rumwe rwohabereye. Rero sinzi no mu ndwi zibiri ko ari urundi rukino rushobora kuzohabera kuko mu ndwi zibiri niho rwategerezwa kuhabera. Gushika ubu rero barindiriye abahinga abubatsi nibo bashobora ubwambere bwo kwerekana neza na neza ibyononekaye bamaze kwerekana ibyononekaye ndetse berekana ukuntu bashobora kubitanasana bashobora kubisanura nimba bazokubaka icyo gihande cya bomote canke nimba bazobanza babomore cyose icyo gihande bubake dushashe.
Bwana Elizeni yubahwe umuvugizi wa Academy Messager ngoze ndagushimye cyane.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abayobozi ba za kaminuza zigenga mu gihugu basaba leta gushira ku rugero rumwe amashuri makuru yose mu gihugu. Mu nama yaje ku munsi wa kabiri n'umushikiranganje wa kaminuza n'ubushakashatsi bashikirije ko bafatirwa ingingo z'agahotoro. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryakurikiranye turayishikirizwa n'umenyesha makuru Pierre Claven yo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yabereye mu kigo cha kaminuza nderabigisha NS mu gisagara cha Bujumbura. Intumbero yayo kwari ukurabira hamwe intambamye zihanze inyigisho za kaminuza n'ingene zotorerwa umuti. Umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza no gushakashatsi Gaspard Banyankimbona avuga ko naho ico gisata gifise ingorane ivyigwa bikibandanya gutangwa ukuri kwamye mu makaminuza atandukanye y'abayigenga canke ya leta.
Ingorane ntizibura mwanabibonye hari benshi usanga bakira abanyeshure batabifitiye ubushobozi batabifitiye uburenganzira na cyane cyane yamye amashobozi ya leta. Ivyo rero biranatugora cyane kuko mwabonye ko nibitigiri vyegera hafi 300 batariko bariga mu buryo bwabwirizwa kwigamwo canke batize mu buryo babwirizwa kwigamwo. Ariko icyo umuntu yoshima nuko uyu munsi kaminuza zose zaratanguye mwaka w'ishure w'2018-2019.
Inama rukokoma iriko irategurwa na leta mu ntombero yo gutorera umuti ingorane zihari. Umushikiranganji Banyankimbona asaba abarongoye amakaminuza yose gutanga ibyo kwihoyezwa muri iyo nama rukokoma yimirije.
Tubasaba yuko bodutuma kubera ko baragiye amahigwe hari umwiherero twemerewe umwiherero wa leta y'u Burundi uzokwiga ahanini ibijyanye n'indero. Aho rero kwagomba tubasabe nyamba hariho ubufisi ubutumwa yumva yifuza ko bwoshikirizwa muri uwo mwiherero abuduhe. Ariko twanababwiye yuko atari ikibazo cyo gusaba gusa ari n'ikibazo cyo kwemerera leta y'u Burundi icyo bagiye gukora icyo bagiye kumara nk'amakaminuza akorera muri iki gihugu afise ubushobozi tuzi mu bijyanye n'iterambere.
Abarongo ya makaminuza y'abagigenga canke aya leta barashema ko leta y'u Burundi idengeshanya kubakoresha amanama yo guhanahana ivyumviro kubijanye n'inyegisho. Yamara abayobozi ba kaminuza zigenga bafise imyidogo idasanzwe ku ngingo bafatirwa. Bivuzimana Prote Jafet umuyobozi ajeje ubushakashatsi kuri kaminuza yigenga INLAC asaba ko iyo nama rukokoma yofatirwamo ingingo zifata amakaminuza ku rugero rumwe.
Ibigo y'amakaminuza cyane cyane yabikorera utwabo vyoje imbere bikuru cyane cyane bigoye nivyerekeye gushira hamwe gushira ku rugero rumwe amakaminuza yabikorera utwabo n'iya leta. Kandi turamushimira cyane ko ibyo turiko turabandanya dukora kugira ngo atwiyumvire akadutumira hanyuma duhanahana ivyiyumviro. Muri ivyo rero hari ikigoye kimwe gikomeye nuko usanga amakaminuza yabikorera utwabo asabwa vyinshi. Tusaba umushikiranganji ko amakaminuza yabikorera utwabo yokumva ibibazo bimwe mu bamutura.
Kaminuza INLAC nimwe muzatswe uburenganzira bwo kwakira abanyeshuri mu myaka ya mbere. Ujeje ubushakashatsi kuri iyo kaminuza asaba ko niyo ngingo yosubigwamo.
Ingorane bwa mbere kaminuza INLAC dufise hariho nk'ingingo yabaye yuko bahagarika kwandika mu mwaka wa mbere. Iyo ngingo yaje inyuma y'amezi abiri twe twamaze gutangura kwandika abana abanyeshuri. Hanyuma tumaze kubandika rero kubera iyo ngingo kugira tubahirize ingingo yafashwe baciye baja muhira. Bamaze kuja muhira rero ingorane dufise nuko bashobora kuvuga bati dufise ikibazo cyo kugira tubahamagare cyangwa tubasubize amafaranga biyandikishije ko. Ibyo bica bituma tugira ingorane kuvyerekeye inirake kuko abanyeshuri bo baracharindiriye inyishu y'ikete twandikiye ubushikiranganji twamenyesheje dusaba yuko iyo ngingo twebwe tuturaba.
Irwanda ya kaminuza ya leta harugwa mu Burundi amakaminuza 42 y'abigenga igitegere gitangwa n'ubushikiranganji bw'amakaminuza n'ubushakashatsi. Atanu muri ayo yaratswe ububasha bwo kwakira abanyeshuri bo mu myaka ya mbere kuva mu mwaka uheze w'2018 yagirizwa kuba atisunga amategeko agenga inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi kandi ko adatanga ubumenyi buhagije. Pierre Claveniyo nkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi ishyirahamwe riharanira agateka k'ikiremwa muntu APRODH riri mu yo leta yahagaritse ariko ribandanya gukora ryemeza ko ikibazo cyo guhanyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu kibandanya kwibonekeza mu Burundi. Iryo shyirahamwe rivuga ko mu matohoza rikora n'ibimburi abantu 40 bicwa uko kwezi gutashe kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Inkuru ya Eloge Wirikaneza yagiranye n'umukuru wa APRODH Pierre Claver Mbonimpa.
Mugiganiro cyihariye haje ujya America mukuru cy'ihamwe ya APRODH yemeza kubijanye na gataka kazi na muntu mu Burundi bandanya kunyuka nubwo ibyegeranyo bitangwa na leta byerekana igihushana cyavyo. Pierre Claver Mbonimpa sigura ko afite abantu ku rubuga batohoza badahengamye mu duce dutandukanye tw'igihugu aratanga uturorero tw'amatohoza akora buri kwezi mu bisata jejwe by'agataka kazi na muntu hamwe n'akabanyororo.
Ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2019 n'ukwa kabiri kwa gatatu nta na rimwe dufise munsi y'abantu 40 bishwe ku kwezi n'ibintu by'ukuri. Jewe natanze amazina y'abantu 43 bapfuye ku kwezi, enda muri ayo mazina nibanye ku muntu n'umwe akihari kuko leta nabo nyine yafise ayo mazina yafise ayo maraporo. Nibanye ku muntu n'umwe akiri muzima jende nshimvuga yuko iyo raporo ari ububeshe. Ni dushimiye cyago cyane dukwishye hamwe APRODH ijya bagati akabanyoro kuko gatatu guheze mu mabohero yose y'Uburundi hariyo abanyoro 12,000 abanyoro bashika 4,000 bose bapfungiwe imvo za politiki kuva Uburundi bubaho n'abakoloni bakihari gushika tonge independence nta na rimwe amabohero y'Uburundi yari bwajemwe abanyoro bashika 12,000.
Abayeho nabi naborohewe Mbonimpa begwa n'ibazo bihanze Burundi kwirinda inzira z'ukoresha inguvu mu gutorera umutamatati.
Injya wano ya kera yo muri 1903 sicyo kimwe n'uyubu. Abantu barazi ingaruka mbi y'ingwano, jewe ndazi ingaruka mbi y'ibigwanisho. Nta muntu ukwemera ngo naja n'ibigwanisho mu banyagihugu, niyaja mu kugwana nakajya kwagiye kugwana jewe n'ukuri hakajya umunyagihugu n'umwe apfa no muri Nations Unies ntituzojayo uwo muntu uzofata umubabari. Twari dukwiye kuraba ingene abanyagihugu basubira kubana neza hakaboneka ingene igihugu cyosubira kuja mu iteka n'itekane. Na jewe narababaye nkabuze abantu mugabo inyishu siho kugira ngo rekanje kwihora ngo rekanje gufata ibigwanisho cyangwa ngo n'umwana wanje gufata igigwanisho. Ingwano atamarizana nta nyishu ibije gutora.
Iyo nyishu iyo mpirimbanye ubu igitabo yanditse gisigaye cyigishwa muri amwe mu mashuri yo mu gihugu cy'Ububiligi isanga atawo kwihebura kutazoboneka.
Ino mubigi hari amashuri basigaye bakigisha mu kugira abantu bamenye agataka kazi na muntu bamenye ingene umuntu yitanga rero kubona bakigisha mu mashuri. Icyo ni ikintu naje kintera intege, ndabona yuko insinzi yanje ari iyo sinakoreye ubusa kuko rijya n'iteka kariya gitabo ntikizozimangana.
Ku kibazo cyerekeye amatora yo mu 2020 Mbonimpamenyesha ko igihugu by'ukuri gishoboye kuyitunganiriza kuko itazoba ribaye rya mbere ibyo bikorwa, mugabo agasanga icyo baye cyiza ari uko yokorwa habanje kuba ibiganiro kugira ngo abarundi bose n'abahunze igihugu bayitabire gutyo abayatanga umwizero. Akanashimangira hanura ko mu gutegura amatora seni wovugururwa ukajamwa abantu impande zose ziyumvamwo. Eloge Wirikaneza i Bruseli, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriye kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Mu kiganiro Amerika na cy'ubushize twaboneye hamwe uko intambara yisubiranamo rya bene gihugu yarangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntambara yaciye ibintu kuva mu 1861 kugera mu 1865. Hari byinshi byayivuzweho biyandikwaho, ariko abanditsi Denis Gaffney na Peter Gaffney bo bibanze ku bintu bimwe na bimwe bidasanzwe iyo ntambara yihariye yonyine. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Kimwe cya gatatu cy'abasirikari bari mu ngabo z'igihugu barabimukira bari bamaze igihe gito cyane bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakomokaga ahanini mu bihugu by'Uburayi nka Ireland, Ubudage, Ubufaransa, Ubutaliyani, Pologne, Ubwongereza na Ecosse. Abirabura bemerewe kwinjira mu ngabo z'igihugu Union mu 1863. Binjiye mari benshi kuko bageraga ku 10% by'abasirikare bose ba leta. Abasirikare babirabura bakoze imyigaragambyo yo kwanga guhembwa igihe cy'amezi 18. Babitewe nuko bahembwaga make kurusha bagenzi babo b'abazungu. Umusirikari usanzwe w'umwirabura yahembwaga amadorari 10 ku kwezi, mu gihe mugenzi we w'umuzungu yahembwaga byibura amadorari 13 ku kwezi. Mu by'ukuri ariko umusirikari w'umwirabura yafataga mu ntoki amadorari 7 gusa, kuko ku mushahara we w'amadorari 10 rero ku kwezi bakuragaho 3 ya uniforme, ni ukuvuga imyambaro ye y'akazi. Nyamara umusirikari w'umuzungu we iyo myambaro yayihabwaga ku buntu. Mu yandi magambo, umusirikari w'umwirabura yahembwaga 1/2 cy'umushahara wa mugenzi we w'umuzungu. Ubutwari bwo kwanga uko karengane bwabonye inkunga za bamwe bakomeye mu nteko ishinga amategeko Congress, bari baritangiye kurwanya ubucakara. Barahatanye, noneho mu 1864 Congress ihindura itegeko rigenga imishahara mu ngabo z'igihugu. Bityo abasirikari babirabura batangiye guhembwa umushahara ungana n'uw'abagenzi babo b'abazungu, ndetse n'ibirarane byose barabihembwe guhera igihe binjiriye igisirikari mu 1863. Ijwi rya Amerika. Mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari abirabura bakoze ibintu bidasanzwe. Twavuga nk'umutegarugori Harriet Tubman. Yari umucakara, arabanza atoroka ba shebuja, ahungira ku ngabo z'igihugu mu 1862. Nyuma yaho inshuro nyinshi yaracengeraga agasubira muri leta zo mu majyepfo, agafasha abandi bacakara gutoroka ndetse akananekera n'ingabo z'igihugu. Igikorwa cye cy'akataraboneka cyabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu 1863. Uwo munsi Harriet Tubman na Colonel w'umuzungu James Montgomery n'abasirikare be babirabura 300 bagabye igitero gikomeye, maze babohoza abacakara barenga 720, arabagabo, abagore n'abana. Intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitanye abaturage b'abasivili barenga 1,000,000, yapfiriyemo abasirikare bagera ku 625,000, baruta abasirikare ba Amerika bazize intambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose, iyo muri Korea n'iyo muri Vietnam, zose uzishyize hamwe. Icyo gihe iyo ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaga, Amerika yari ituwe n'abaturage 31,000,000. Murumva rero nyine ujanishije abapfuye ni benshi cyane. Muri iyi ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagaba b'ingabo bo mu rwego rwa general ubwabo bigiraga nabo ku rugamba, nabo bakarasana. Si nko muri iki gihe intambara z'ubu umujenerali ayobora imirwano ari kure cyane yaho irimo ibera. Kubera izo mpamvu, intambara yahitanye ba general 140 bo ku mpande zombi. Uwari muto muri bo ni general de brigade John Herbert Kelly, yapfuye afite imyaka 24 y'amavuko, yari mu ngabo za Confederation. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi rwose. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya hariho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.